Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Shuti bavandimwe mwiriwe neza umurumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi mbahaye ikaze kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Mwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Nakoze mbona Burundi n'abanyarwanda tubanye neza, twaragendiranira, twarashinyiranira abageni no kuri amasoko, tukorema amasoko mu Rwanda nibo bakarema amasoko ino mu Burundi.
Ubu no mukambwe imyaka 80 y'amavuko yenubira ingaruka zifungwa ry'imipaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Iyi nkuru turayigarukaho ku buryo burambuye mukanya. Uyu rero ni umwanya w'amakuru yibanda ku Burundi. Ntarujya n'uruza ruboneka hagati y'Abarundi n'Abanyarwanda ku cyambu cyo ku mupaka aho ibyo bihugu by'u Rwanda n'u Burundi bihana imbibi, ahitwa Kanyaruba mu Gifaransa. Icyemezo cyo gufunga ibiro bishinzwe imisoro n'amahoro cyaje gihuhura ibibazo byari bisanzwe. Ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Kugenekerezo ya 11 kuno kwezi kwa 10 niho Leonard Sentore umukomiseri mukuru w'ikigo BR gitoza makori n'amatagisi kugwego gw'igihugu yasohora itangazo rivuga ko ibiro byacu byo kumupaka wa Kanyaru yepfo bibaye birugawe byifata kibanza imvunya mukuru uwo mutegetsi yashize imbere nkuko biri muri iryo tangazo. Nuko atabidandazwa byinshi bica kuri uwo mupaka uri kuruzi Kanyaru rugabura komine Busiga n'igihugu cy'u Rwanda. Aho ni kuva mu kwezi kw'indwi uno mwaka nyene. Ikindi kiri muri iryo tangazo nuko icyo kigo kitogumiza abakozi kuri uwo mupaka kandi atahanahana ry'ibidandazwa rishemeye rihabera. Abanyabusiga bubahutse kuvugana n'Ijwi rya Amerika bemeza ko kubona atarujya n'uruza rwabo rw'abantu cyangwa rw'ibidandazwa ari ingaruka mbi z'imigenderanire itifashe neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Evariste Bigirimana ni umwe mu banyabusiga twasanze ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda.
Tubyakira neza kuko nakubwiye mu kanya yuko hariho nk'abarundi n'abanyarwanda bari barashakanyemo. None rero nk'ubu unyi kubera batumvikana nta muntu ashobora gufa yose imbere mu Rwanda ngo aze byingwe ave mu Rwanda aze no mu Burundi.
Mbega imigendere itameze neza, none ingaruka mbi ni iyi?
Ingaruka mbi igaruka ku mwene gihugu mutonya. Ubwa mbere nk'ubu unyi amakabi bwa mbere yava mu Rwanda niho yabazimbutse ushoboye igitoke wacuronka nk'amakaye y'umwana zijya mpunzu bita za caguwa zava mu Rwanda ubu ntizibyiza.
None umutama w'imyaka 80 twamusanze ku mutumba Kididiri wa komine Busiga yibutse imigenderanire myiza ya kera hagati y'Abarundi n'Abanyarwanda tatahura ibiriko biraba muri kino gihe.
Nakoze mbona Abarundi n'Abanyarwanda tubanye neza, twaragendiranira, twarashinyiranira abageni no kuri amasoko, tukorema amasoko mu Rwanda nibo bakarema amasoko ino mu Burundi, twaragendiranira neza mbere neza cyane gusa.
Ariko ubunye wumva ngo bimeze gute?
Ubu muri ino minsi niho umuntu ako bicagenda neza kuko ibyambu ntibigenda neza birugaye. Ubu nta bintu biva mu Rwanda bizino, nta bintu biva mu Burundi biva mu Rwanda, mbere zirafunze.
Abanyabusiga begereye ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda basaba abarongoye Burundi n'u Rwanda kumvikana imigenderanire igasubira kuba nk'uko yari iri kera.
Dusaba ko bakumvikana kuko bumvikanye byogenda neza abanyagihugu ari abanyarwanda ari abarundi bakagendera nk'uko bagendanira kubona kera.
Twasaba bumvikane ama imigenderanire isubire nka kera, nta kindi dusaba.
Ndasaba ko bakumvikana ikintu bapfa bakacyumvikana ko bakagihuriza ko.
Bamwe bo mu ntwaro yo hasi ku mitumbi hano rubibe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda babwijwe rya Amerika ku icyo kibazo aricyo kubariza kubafasha ingingo muri iryo tangazo ry'umukuru w'ikigo OBR gitoza amakuru n'amatagisi. Leonard Sentore arunguye icyo kigo ku rwego rw'igihugu amenyesha ko atakidandazwa na kimwe kirekuwe guca ku cambu ca Kanyaru yepfo kuzobikora azofatwa nk'uwakoze urudandazwa rw'amagendo. Ikigo OBR gisigaranye ibiro bitatu ku mupaka u Burundi buhana n'u Rwanda, igasenye Nemba mu ntara ya Kirundo, impara Mirundi aho bita Kanyaru ya ruguru, hamwe no kuruzi ruhwa mu ntara Cibitoke. Ku cambu ca Kanyaru yepfo muri komine Busiga y'intara Ngozi, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste kuri iyi nkuru. Nubwo icyo kigo gishinzwe imisoro n'amahoro OBR cyafunze ibiro ku mupaka wa Kanyaru y'Epfo, icyo kigo cyasohoye icyegeranyo cy'ibyakozwe mu mezi atatu. Cyatangarije abanyamakuru ko cyakiriye imisoro myinshi irimo inyongera. Mugenzi wacu Fidelite Ishatse afite inkuru irambuye.
Ikigo OBR gisigifise umwimbu w'umusesekara mu cegeranyo cy'ibyaranguwe mu mezi atatu aheze kuva mu kwezi kw'indwi gushika mu kwezi kw'icenda. OBR imenyesha ko yatoje amafaranga menshi hagereranijwe ayo yari yiteze. Senior Leonard ni umuyobozi mukuru wa OBR.
Mu gice cya gatatu cyo muri uno mwaka turimo hatojwe amakori agera ku miliyaridi ijana na 369 n'imiliyoni 108 y'amafaranga y'amarundi. Hakaba hari hatekanijwe ko ukwinjiye amahera angana imiliyaridi ijana na 48 n'imiliyoni 105. Mu mwaka uheze twagira tumenyeshe ko hatojwe amafaranga agera ku miliyaridi ijana na 43 n'imiliyoni 107. Mukaba mwumva rero ko arenze ko amafaranga agera ku miliyaridi 21 n'imiliyoni 166 ko yari yaratekanijwe.
OBR ivuga ko yaronse umwimbo w'umusesekara mu gihe umwe mu misata yaritozamo amafaranga bitagihaye canke bisa n'ibigoyagoya. Aha twovuga uja n'uruza rw'ibidandazwa ruva canke ruza mu gihugu c'u Burundi uburugoyagoya, akayoroka hafi nako ibifungo vyahora biva mu gihugu ca Tanzania bitakiza mu Burundi. Akandi kabero nako urudandazwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda rusa n'urwahagaze, mbere imwe mu ngaruka mbi zibonekeza ni ugagwa ry'ibiro vya OBR ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda Kanyaru. Aho ntihibagiwe bamwe mu badandaza bahagaritse kuja kuzana ibidandazwa hanze y'igihugu kubera ubukene bw'amafaranga y'agaciro n'iyabonetse ugasanga zimvye. Abamenyesha makuru babajije umuyobozi mukuru wa OBR ko izo ngorane zakoze ku mwimbo wa OBR, Sentore yabishuye ko OBR yagerageje gufata ingingo zibereye nko kugwanya igiturire kugira ngo umwimbu ubandanye wiyongera.
Iki gihe ibi bihugu kikwiye kiracamo mu by'ubutunzi nibyo kirafise ingaruka ku mahera OBR yinziza, ariko nkuko mubizi ibibazo by'ubutunzi ibibazo by'Uburundi gusa ni ibibazo n'ibindi bihugu dusangiye. Rero iyi ni bayita environnement tuteza gukoreramo, ariko tukakwiza kugira ngo iyo environnement ishobore kuyihindura kugira ngo dushobore kuronka ibiharuro byiza bishobora gutuma n'ikigobe cyongereza umwimbo. Twashaka kumenyesha ko twabananije kugwanya twivuye inyuma udandazwa kwa magendo no kugwanya ibiturire.
Uwo mwimbo hisunzwe icegeranyo cy'ibyaranguwe n'icyo kigober kuva mu mwaka wa 2016 utangura gushika mu kwezi kw'icenda, biragaragara ko hatojwe amafaranga menshi ko yari yitezwe. Ni ukuvuga ko OBR yaronse imiyaridi amajana 75 n'ibice 4 mu gihe hari hitezwe imiyaridi amajana 43 n'ibice 6. Ariko rero mu kiringo cy'amezi atatu asigaye naho OBR yotoza amafaranga angana nayo yatoje mu kiringo cy'amezi 9 ntishobora gushikana igitigi cy'amafaranga leta yategekanyije gukoresha muno mwaka wa 2016. Mu gihe gice kinshi amafaranga leta yarikoresha cyangwa kiva mu mfashanyo mva makungu, aho naho igice kinshi abari bafasha u Burundi bakaba barakuyemo akarenge. Desire Musharitse avuga ubushikiranganje bw'ikiga cya leta amenyesha ko hamba by'amafaranga OBR toza baheze bakikora ku madeni kugira ngo babandanye barangura imigambi itekanijwe mu mwaka wa 2016.
Turabona rero yuko mwene OBR ukurikira akora ko dushobora gushikira imigambi twashyize muri iryo tegeko. Ikindi ni uko imisere babwiye hari amafaranga tugurana haba mu gihugu hagati haba hanze, n'ayo mafaranga na nyene yariko arakora imigambi itari mike. Turibaza tudakekeranye rero yuko imigambi yatekanijwe yuko tuzoyishikira.
Mumenya ko leta mu mwaka wa 2016 iri kurakoresha amafaranga arenga imiliyaridi 1,200,000 i Bujumbura mu Burundi. Fidelite Ishatse, ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Fidelite kuri iyi nkuru. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kinyarwanda. Uyu ni umwanya w'ikiganiro muri Kirukuri.
Muri kirukuri.
Ubuheruka muri kirukuri.
Oya, duza volume tubyumve neza.
Ah,
hanahere ni ko ntiringa
oyasha
eh kuri telefone ni duhuri duga cyane bahungu nuko nyine umvira zari
wa muhungu kwaga ni mukungu ndake nimbe
murika muriki rukuni
none umugambi ugejeje he
basha byose biri ku murongo
eh aho sha
Mariza!
Byavuye bigenda gute?
Erega mama Alice, yemuteguye petit déjeuner nk'iyi. Cema munkuyemo.
Kubera?
Ash, tutukate na twa Alice bagikura. Be nta mushusha.
Umushusha wari uhari. Sanze wa mpungu ya uzigije. Nyambona sinogubahukana ku meza.
Afite je mu gatondo bankeneye kuva ngaha andi betone. Mwe ni muzingere nirirwa ndiruka n'abarondera ibiharage.
Tawuri kuri ironderera.
Eh mbenye ne. Ari sari hehe ko taza gufungura.
Patu umushobora. Aho sanga byukiye kuri film.
Ndabuze habikura.
Ali. Alice.
Oui mama.
Ningu mwakai.
Daje.
She. Ndagusigira ivoka canke blebana confiture.
None izo voka zo ziragyoshe.
Cha. Umwenzi yazicaguye neza vyo.
Rundamu.
Ali.
Sa.
Nawe ndagusigira umukate.
Wapi mama. Je no batagira no kimwe cyo gufungura shaka.
Kubera.
Eka nyo kai konyene.
Shaka ni yangora yanyo kwicishiza data wanje. Namushaka matai.
Ndakera umwana. Mafi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu dashaka gufungura?
Kana nakimi, nakimi.
Nakimi gutagaje.
Kana chai mama, ndarije.
Uri sûr?
Nuko nta nakimi mama.
Je te connais toi.
Ndi se kwere imiteguro ya mariage ya bamaritsa. Nta nikindi.
Waruzi ko kuba mariya narugufyina. Ahagombo byaremuko.
Benye ne. Ujya baramaze kujya kuyandikisha muri etat civile kumenga iminsi ryo yabajyana.
Ni baragenda ariko barabitegekanya muri no minsi.
Ni bakumbure
bari yandikisha.
Oya bazogenda vuba papa.
Uko ni kwimanza zipfa.
Bazogenda vuba.
Ariko ti arashobora gusamara gucyo.
Oya mugabo nawe. Yararengirana cyane.
No. Abandi ni byo baherako. Uko ni gusamara eh kandi birengeje. Si kwa sa.
None. Nibyo bituma ukara gucyo vima. Ukamenga. Sha. Kubera batari yandikisha gusa.
Nuko icyungira. Nawe zibishora gushika. Hashora kubingorane. Sitwononera rubanza kubera ugusamara. Nuko babwira abanyaruke kwiyandikisha byihuta.
Eh ari no cyana. Eh fata fata fata. Fata fata fata. Fata liru ke fata liru. Eh? Gwag. Urarinda mwishwanje. Ubara tunga nuku. Warabirutse ngo bari kudusika.
Zaragwaruzi ko tumubohe.
Zaragwaruzi ko ndakwereka.
Oya.
Umuhimbira ari hano.
Gasore.
Oya. Darashobye gihiso.
Gasore.
Darashobye gihiso ndakwereka.
Gasore nta kumubohe. Nta so umviriza nta kumubohe. Nishara.
Nishara. Aha nyiri imbere yo muryango wiwe nishara.
Wazumbise, wazumbise.
Fukamaho.
Fukamaho wagihemu. Fukama. Eh, we hand the heart to raku. Yo.
Mahumbi birari hano. Baba guteka reka toyi. Teka reka to. Ni umukubagure. Eh, nawe yadure muki. Briza.
Tubwire
igituma wubahutse kujya kutudobereza mu gipolisi.
Natubwire.
Eh nta kindi.
Ikindi dusha.
Yewe, umviza nababwiye. Ivyo no vyubaho kagabasha n'ukuri. Oyo umviriza. Eh baza nabo muri kumwe baranzi jone. Ivyo baragewe yemwe, naryo no kubaho kagukora jewe.
Eh? Gwaga. Urahimbere twese ngaha. Kwaterewe wadufungishije.
Umbenita ndakazura mwene data watu gisheshe uwo muntu umuvuga sijewe emwe sinokubaho kaguhemukira urunganwe n'ukuri gwaga gwaga naso ni kubesha ukuzi
reka tu umuhimbira ari hano
gasore ubona ko abaseruko atakindi mwiyemeje atari ukwambika ibara barenga ntabwo abaseruko nabarengero bwa umviza we gwaga Nafise ngaho wiki kinyuma y'ibyo baseruko n'abarengero. Uravyumva? Emera kabura kuze.
Waratose we vyemere. Vyemere.
Ndabona ko nabonjikiye mwamaze kubagura mwishwanje. Je narugofera je nyene. Sinemera.
Otike
sinemera.
Movies. Muhimbira ari hano.
Ari kavuga ngo yarugofera.
Ugofera ugofera
muri. Reka natwe tumwemeze.
Mwemeze.
Shira ko.
Mushira. Umviriza. Umviriza. Umve.
Nagiye ngaho ndatendekanya ntanya.
Ubu naho ntiwumva. Uracyaharira iki gwaga? Uracyaharira iki?
Ibyo byo sigwawe. Eh? Sigwawe. Ko bitwa muhembiri. Ewe yo bwo muhembiri. Subira hasi.
Oya basa. Nimukubite. Ahubwo nimukubite. Nimukubite. Umviriza.
Neme.
Umviriza.
Neme basa.
Nimukubite. Oya, nimumureke. Gasoni.
Joni ni gasoni.
None ga Joni. Tumureke uko. Ninga twatwe gufira mu gacho kubera ikinyoma ciwe. Muduhe tumuhubura rakava mu bantu.
Stop.
Kobito
mu. Gasoni, reka. Basha, umviriza. Utsinzwe nibatsinda.
Oya.
Twebwe nidukoresha igikenye. Ngavye bagi.
Oya. None. Avenga hajana janda huko mengo na chigaze ki. Yo baturenga rije Joni.
Oya. Gasoni.
Ukuta
Umviriza. Oh, no. Reka. Ibintu gwaga yatugiye. Nta numwe bitobabaza, nta numwe bitosaza. Ariko. Reka tumurute. Twe tumwere ku buntu.
Ikintu cyangira je nkeneye kubwereka muri uno mwanya. Ni kino gifuzi cyane. Urakibona?
Oya. Gasore ndakwingize ndi. Yoroshye.
Ko bitumuhimbiri.
Nukuri ndazi kubabaye ariko uramukubita. Avyimbe ama vyimbuke urumva mugabo ivyo ntacho bizokungura ahubwo ko yemeye ikosa ko yemeye ikosa
harije yemeje turenje kubimwemeza harije yemeje
oya sorry ajibisa ibisa kavyimbwa byamwiriye ko ndazingere dushura kumukosora tutamukojeje ko nurutoki
Hagarara.
Magarara.
Ego hagarara.
Ega ni turashika kwa Marizati. Twe bashe wahibaki.
Muri snap. Nabibonye. Hagarara shanda gusa.
Reka basi magarara.
Eh?
Nuno rayivuye mu garaste.
Erega wangu. Nanguye kumva umuceche watari. Nevu ndamushikiye mvuga mu
kiga. Reka ivyo gupapa. Eh uratanguye? Uratanguye
kashareka. Uko duteye twegereza ku rupangu kwa Mariza. Niko numva inyama zinshana munda.
Hola sas.
Bashana ni Mariza ndamuturukiye.
Umviriza.
Eh?
wewe genda umubwize ukuri wemere ikose yego urakutse hajya waramuse man
monami naradekonye frere
eh wari kumubwiza ukuri
ngo byari bigoye muta
eh
nari nari kubakwa nkamubwira mere ko atamushaka kandi ibyo byose nikwera karise kakakabono kagiye kudekona
acana naye man arise siwe vraiment numute kwikose
ariko
ya numute kama koso mureke
namubwiye sokre akatisha kwibwira mariza vraiment
Erega niya tabi mubwira imera nimeruka mariza yategeje kubimenya emeri kose urakuze nabikubwiye warasarishije pwe
ya 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 ya
eh
peba shanimbishe ngende
genda muvugane nana kimwe ambara kaski tugende nda ku depots urumva naraki baragutahura ambara kaski natse muto
oya 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 eh reka shama ndemere banzurindire rindira gatoya ndagusavye nimitwe basi kumva ndabigenza
aha nyene uragenda upfuka musabe pardon muta nta wundi buhinga kabisa
ya 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 ndakugira ikintu kimwe ntazopfa subire kongirira confiance
ndega kwishyira mu ivyo mana ivyo vyama vyashitse kandi araza gutahura
eh ebana et d'ailleurs ni vyo il n'est pas question kumariza nchika kumunota wanyu
voilà
ebana ase moto tugende biracha wishaka
mama tugende
Gabundi Vasha Ninja Zahi will go to the door. She
is now. No, I wrote the Queen Zahari watching the Sangari to the Gosh's onion.
Vasha, I recall what is in Yama. What's it called? A good
you knew your own baby carbonade.
A carbonade.
Shana,
dear.
Bashar,
so Villa, Monica Jagger Hinga Kuo Hong. No
one could you go up? Oh, now Mulete Mulete Kijiko. Okay,
Basha. Yes, Trayan, you know, I shall. Yeah, my youth.
No one did shall know Kanakiro Hagafiki or sang. Karina Karin Hayamasa was an hour's about Kusa Kutu. I
don't know if they come to the Mikan. I can be quite.
John, I get angry over a sweet guard.
Oh, yeah,
but I might miss your potty.
Oh, yeah. And I come make a visa.
Ah,
they don't at ya. And I watch it on the man. Chenai na kukiene ikiro na kuhibaritsa.
Kinumbaza shigiki gawash.
Uribuka wa mwusi na zaku gulivzo kuja shira funderi kwa muganga. Gasanga mwuri kumwenu uja muhungu bitwi.
Bitwi?
Umuhungu na sanze nganga muramuta. Akigiru utanzi na wewebuka.
Gunda mwebuka. Harikino.
Urumva.
Inge katosha nitabu umu. Halo? Oui. Niko bien. Unaanza vyako? Leo nitamaliza kazi Mackenzie River. Sawa. Tutakutana pale. Bizu.
Mama, tumuchama wao.
Wabyo mbese good. Numugenzi nyine bisanzwe. Uti rero. Oya kwanza banza umbwire. None urya muhungu vyukuri murazinanye.
Itwari kakumenya na gute kandi tubana hajya mu mpunzi
muri kumwe hajya mu mpunzi
yemwe twarahunganye tuvyo rusangi narujya munsi yaraje gukora iki ngaha
ntabwo ndumiwe urumva urya munsi yaraje
wa muhungu yemwe mukimbizaho yibereye urazaho nakuronereye
niba iki gabi
nyaruka tugende urazaho abandi bashitseyo kera
bashitseyo
hey bari ko bararondera abakozi bazokora kuri shanti
shanti ya
hamwe bagomba kutogirira ikamwe y'amamoto
Hey, kakumbwira.
Bafundere bashitse ukera.
Ntumbarire.
Sanga bakatumaranye. Ngo tubura kazi kwa muhungu.
Hoki tugende.
Nati.
Wi.
Nta kundi zogaruka ubundi munsi.
Beba shan dodor. Reka nimbishe dodor. Ariko. Doni katita. Le cas subit de nous.
Mmh.
nibiki wewe ngaha mama horosha
reka kugara ndagusavye mari s'il te plaît banza umvirize ndakubwire mari
tie
umvirize kwa ndagusavye
singeneye kwirirwa ndashwana na uranyuva ndagusavye undeke genda kandi umbise bisa ni yuga
oya ntugare shama ntugare umvirize basi ndakubwire mari chéri cyenda vyemera ko nakoze amakosa kandi ndagusavye mbabare chéri reka kugara ndagusavye ndagusavye
ariko gashati nawe wowe nari nizeye nzingo ni wowe uri sérieux vraiment. Tu es comme les autres.
S'il te plaît, chérie. Hein? Je me suis trompé. Kandi kuhenda biba.
Uti kuhenda.
Ego.
Wabigize ubibona sha. Ma, nibindi byose d'ailleurs.
Sa?
Urungikira ama message abakobwa ugaca wihaririza.
Uvuje tanagwe kunza.
Ubu byose ciye mbona ko byari byo finalement.
Chérie.
Nukuri.
None ucuzura kabuze vraiment. Ibyo bitanguye kuzana.
Je croyais que wewe ho uri sérieux basi. Finalement abahungu mwese mumeze cyo kimwe. Que des baratins gusa gusa gusa
Mari, Mari, umva ndakubwira. Nagenda kubutsa ikintu kimwe. Mari, urazi ko nemeye baranyamba ikibara. Abagenzi barantunga ngo nkundana n'umufimere. Ibyo byose ndavyemera kubera urukundo ndagukunda.
Ndakura byicutse.
Uti.
Ngira wahavuye nsubiriza erega bamwe bahora wandikira message ntavyonze.
Be kuja ngaha wivugisha amajambo. Et d'ailleurs, wibaza ko nibagiye vyamwe na fundi.
Ahubwo ntumaramara.
Bivuge neza ni musambwa gasubiranye na fundi wawe ndabimenye
utiki
ndeye kwirwa ndatumwanya
edayo mpama hona uranyumva edayo reka dakubisa ahubwo usigara urivugana
pivye mwamwigira nibiki erega suri umukobwa wenyene
erega nawe suri umuhungu wenyene
noneho karabaye kuvaho Mariza amenyeye ko Thierry yubahutse kumubesha ishavurira niga none ntibagicana waka Thierry agize ngo aramusabye ikigongo none Mariza aramushibuye nishavu nakantu bose baciye bigumura ngo barabivuyemo bizogenda gute nimutangwe n'igice kizokurikira
nawe reka kubashimira kuko namushima kwa mamutega matwi igikino muri kirikuri tukabashimira na cane cane ku ntererano nkora mutima mudengesha na gutanga kugira muterere mu gikorwa cyo gufasha abari mu matati imbere yuko tubandanya twasumira byimvira mwashikirije reka tuba tubibutse akabazo twa twabajije ubuheruka
Jolly na Chondo banse kuja kwihora gwaga basigurira mugenzi wabo gasore ko naho gwaga yabakoreye ikibi batari kuri be guca baja kwihanira iyo nyifato ya Jolly na Chondo muyivuze kwiki Bega iwanyu ibintu nk'ivyo byo bayimaze gushika tubwire mu majambo make ikibazo cari kihari n'icyakozwe kugira abantu nibihorane
Emirimana Jean Paul wigitega sanswe n'umunyeshure kuri lycée Kumina RB yo mwirango urashima inyifato ya Jolly na Chondo yo kutihora Eric umunyeshure iga kuri lycée Kumina Rwibaga mwijenda urashima cyane kubona gasore baramubujije kwihora ngoko nubwo mwoba mudasangiye ubwoko ukwihora nikwigeze kuba inyishu kungorane Sovisi ndiwikunda batazira gasore yiga kuri lycée Kumina Nyamutobo muri ruyigi ngorashe imyifato ya John na Chondo ngo kuko nzigo yamaze umujyango ati nungahe iwacu ibyo kwihora birahaba ngo ariko tureza tugenza bukebuke na cane cane ikiyago kikaje imbere ngo kuko ariyo nzira y'amahoro mu mujyango na Alex ubugenda ni gitega afatiye ku ngendo nziza ya Chondo na John adusabikanyiriza ko ntaherereye habaye ingorane zo gushaka kwihora bivuye ku matati y'amatongo ati yari imijyango ibiri maze umwe wo mu wundi mujyango bamusanga mu itongo baramukubita arakomereka bikomeye abiwe ngo baciye bago ba kwihora n'imipanga ariko muri bo nyene havamo umwe arabahanura bacabaja kwitura ubutungane twashimira mwebwe mwese mama mutwandikira aho muri hose naho kumbure bidukundira ko dusoma ubutumwa bwanyu suko tuba twabirengagije ahubwo nakanya katubana gato ubona reka twasumira akabazo kugice muri je gutega matwi kubga John ngo nubwo abakoze bibi nka gwaga babwirizwa kwibazwa bakavyishura ngo barakwiye kubahirizwa mu gateka kabo murabishigikiye kuberiki ukabushaka kwishura kuri ico kibazo canke ufise icyo cyose ushaka gushikiriza twandikire kuri 1985 188 950 tuneho no kubamenyesha ko muri kirikuri yakitse no kuri bwa buhinga bwa none bw'ingukana bumenyi ayo internet ubu murashobora kuzohora murungi ku butumwa kuri WhatsApp mukoresheje iyo nimero nyene eka no kuri Facebook muzodusangaho ku izina rya muri kirikuri mushobora kandi kutwandikira kuri email murikira@gmail.com murikira ukuri byanditswe n'ijambo rimwe reka rero turangize twibutsa ko cari gice c'amajana 65 uri gwa rukurikirana igwe gikino muri kirikuri murakoze mugira amahoro ayiwanyu na ubutaha
cari gikino muri kirikuri
iki kiganiro rero muri kirikuri nicyo ibiganiro byacu bihumurijeho Mwumvaga rero radio y'u Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ku buhanga bw'ibyuma hari Rob McLean afatanije na Innocent Kimenyi kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenie Mukankusi n'izina rya bagenzi banje bose mbashimiye kwa mwateza amatwi mugire ibihe byiza ibiganiro by'u Amerika birakomeje.